iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku minongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be rwasubukuwe mu rukiko rukuru.
Ijambo rya mbere ryahawe nyirubwite Rusesabagina atanga inzitizi ivuga ko ari mu Rwanda mu buryo bunyuranije n'amategeko, ko yashimuswe, ko yabanza agafungurwa agasubizwa uburenganzira bwe, noneho ibindi bigakurikira nyuma ari uko yamaze kujya hanze.
Turahamagara mugenzi wacu Asumta Kaboyi muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Impunzi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Mulungwe barasaba guhabwa isoko mu nkambi.
Twasaba yuko ako kansoko kogaruka kugira ngo abantu bishikare koroherwa, kuko ni kibazo gikomeye cyane. Wa muntu yorohegwe afise igihumbi aronkagurira amavuta hafi, aronkagurira uduconga hafi, udutomato dutore ibintu nk'ene ibyo.
Bari barisanga mu yari ko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iherutse kurifunga. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriye kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho?
Mwiriwe Veniste, namwe muduteze amatwi muri aka kanya. Igipolisi muri Afrika y'Epfo cyarafashe incanco za COVID-19 ziganywe cyongera gifata abantu bane gikeka kuba bari muri ubwo bubisha. Igipolisi mpuzamakungu cya Interpol cyavuze ko cyafashije mu guhagarika abo bantu. Interpol yavuze ku munsi wa gatatu kuducupa amajana ane turimo incanco ziganywe twatowe mu bubiko bw'ihinguriro i Germanstone mu buseruko bwa Johannesburg, aho abapolisi basanze n'igitigiri kinini cy'udufukamunwa twa magendo. Abashinwa batatu hamwe n'umunyagihugu wa Zambia barahagaritswe. Ifatwa ry'izo ncanco hamwe n'abazifatanywe muri Afrika y'Epfo byatanze amakuru y'akagwi kagurisha izo ncanco mu Bushinwa. Igipolisi mu Bushinwa cyaciye kigira umukwabu aho zihingurirwa hafatwa abantu 80. Incanco ziganywe zirenga 300 nazo zirafatwa nk'uko igipolisi cya Interpol cyabivuze. Interpol yavuze ko amatohoza kibandanya kandi ko cyaronse izindi raporo z'incanco ziganywe ziriko ziratangwa mu bice bitandukanye by'isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igipolisi gicungera umutekano ku ngoro y'inama nshingamateka ya Amerika, Capitol, kirateye ubwoba n'iterabwoba ry'abahiga kugaba ikindi gitero kuri iyo nyubakwa. Isaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kugumizaho abasirikare hafi 5,000 bacungereye iyo nyubakwa, bakongerezwa iyindi minsi 60 gushika hagati y'ukwezi kwa gatanu. Iri gumizwaho ry'abasirikare risabwe mu gihe abategetsi bavuze ko bafashe inkama. Amakuru y'iperereza avuga ko hari umugwi w'abagwanyi utegekanya gutera no gusambura inyubakwa ya Capitol. Byari bitekanijwe ejo ku munsi wa kane, naho hiriwe hatekanye. Umutekano warakomejwe cyane kuri iyo nyubakwa kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere, igihe abanywanyi amajana ba Trump bahatera bagasanzaza ibirimwo, igihe abashinga amateka bari kubaremeza intsinzi ya Joe Biden. Icyo gihe abantu 5 barishwe muri icyo gitero harimwo n'umupolisi. Nancy Pelosi arongoye inamashinga amateka ya Amerika yasabye ko abo basirikare bagumizwaho igihe cyose bazoba bagikenewe, ariko kandi avuga ko abajejwe umutekano ari bo bazofata ingingo bazobona ko ibereye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abakozi 5 ba ambasade ya Myanmar hano i Washington bavuze ejo ku munsi wa kane ko bifatanije n'umugwi w'abanyagihugu mu gihugu cyabo bateye kubiri na leta ya gisirikare yatembagaje ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu. Mu butumwa bashikirije kuri Facebook, abo bakozi ba ambasade bavuze ko bagiye gukorana nabo bihaye ingingo yo kurwanya ubutegetsi badasheshe amaraso bavuga ko babajwe n'iyo kudeta hamwe n'amabi ariko arakorerwa abari mu myerekano bagasaba kandi ko hagaruka leta irongowe n'abasivile mu kubahiriza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe 2020. Ubundi mukozi wa ambasade ya Myanmar Ibrahim mu Budage yavuze ejo ku munsi wa kane nawe ko yifatanije n'abari muri iyo myiyerekano irwanya leta y'abasivile. Aya matangazo y'abakozi ba ambasade ya Myanmar ashikirijwe mu gihe iyo myiyerekano yasubiye ejo ku munsi wa kane inyuma y'umunsi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gise wasesetsemo amaraso menshi kuva haba kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagiraneza Croix Rouge baragabisha ko imibabaro n'amaganya bihanze amamiliyoni y'abanyagihugu muri Siriya bibandanya byiyongera mu gihe igihugu kikiri mu ruhagarara rwa politike. Abasivile muri Siriya barabandanya kubabazwa n'izindi ngorane zibahanze nk'ihungabanywa ry'agateka ka zina muntu, inzara, ubukene hamwe n'ikiza cya COVID-19. Croix Rouge ivuga ko hafi imiliyoni 13 z'abanyagihugu canke hafi 3/4 by'abanyesiriya babeshejweho n'imfashanyo kugira babeho. Ibi bitigiri byiyongera ibice 20% buri mwaka. Umukuru wa Croix Rouge Francesco Roca asaba amakungu gufasha abanyesiriya.
Urakoze abibizi bigira imana twibutse abumva ijwi ry'Amerika kwimvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi yacu tuweze kuri metero 19.22. mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nonje kwa ikaze kwijwi ry'Amerika y'Ikigali mu Rwanda hasubukuwe urubanza rwa Paul Rusesabagina n'abagenzi be bakurikiranyeho ibyaha by'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. Urubanza rurabera mu rukiko rukuru mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ku Kimihurura. Abamwunganira bagarutse ku buryo yashimuswe. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi niho ari. Asumta, wiriweho?
Wiriwe neza Venuste.
Abunganira Paul Rusesabagina bitwaye bate muri iki gitondo nizihe ngingo bitwaje?
Yego urakoze. Navuga ko abunganira Rusesabagina ni Maitre Rudakemwa Felix kuko mugenzi we Gatera Gashabana adahari kuko afite urundi rubanza yagiyemo Arusha. Rero ijambo rya mbere ryahawe nyirubwite Rusesabagina yageko ko yashimuswe asaba bwa mbere ko icyo yifuza cya mbere ari uko yabanza agafungurwa agasubizwa uburenganzira bwe noneho ibindi bigakurikira nyuma ari uko yamaze kujya hanze. Ni nabyo rero mugenzi we Maitre Rudakemwa yashimangiye, ariko wazana n'ikindi kintu gishya kivuga yuko izi nzitizi batanze ubushinjacyaha butigeze buzisubiza. Akibaza ati ese ntacyo ubushinjacyaha bufite bwo kuvuga kuri iyi nzitizi cyangwa ni iyihe mpamvu ubushinjacyaha butagisubije? Ibi ni nibyo byakuru y'inziti kuburana umwanya munini, impaka ndende kuva navuga ngo kuva saa tatu kugeza ubu tuvugana bahari bakiri muri izi mpaka z'uko ubushinjacyaha bavuga ko batarasubiza uyu mwanzuro watanze n'uruhande rwa Rusesabagina.
None tubwire muri make ya uko umucamanza yabashubije bazamuye ibyo bibazo.
Umucamanza yahisa aho ubushinjacyaha ijambo, arababwira ati mwe ikivuga ko mutataza imyanzuro ni iki? Ubushinjacyaha buvuga ko umwanzuro watanzwe na Rusesabagina n'abamwunganira waje utinze, ntibabasha gusubiza umwanzuro vuba muri sisiteme basanzwe bakoreramo y'urukiko rwo guhanahana imyanzuro. Ariko ubushinjacyaha buvuga ko bwiteguye kuburana kuri izi nzitizi zatanzwe, ko ndetse atari ubwa mbere zivuzwe, ko no mu iburanisha ryahise ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri bari bagize icyo babivugaho. Izi rero izimaka zatinze cyane, ubushinje cyabo kavuga buti twiteguye kuburana, abandi bati ntabwo mushobora kuburana mutaduha imyanzuro yanditse ngo natwe tugire icyo tuyisubizaho. Izimaka nizo zitumye mukanya urukiko ruvuga ngo rugiye kwiherera rusuzume kuri izi mpaka bemeze niba urubanza rwakomeza cyangwa se koko babaha umwanya kugira ngo uruhande rwa Busesa bagire n'abamwunganira babashe gusoma icyo ubushinjacyaha bwasubije kuri izi nzitizi zatanzwe z'uko yashimuzwe.
Asumuta hari abandi bantu 20 bariganwa na Busesa bagina baburana bari mu rukiko, bo bazaburana ryari ko tutabumva?
Abandi 20 rero ugize neza kumbaza iki kibazo ni nabo bateye intoki barimo Kalisti Sankara n'umwunganizi we. Kalisti Sankara aravuga ngo ibyo Rusesa bagina arimo gukora ndetse n'abunganizi be bisa nkaho nkubwira amagambo yabivuzemo, yavuze ngo ibyo Rusesa bagina arimo gukora ngo bameze nk'abanyeshuri bimura ikizamini buri gihe. Aravuga ati mwibuke ko natwe turi muri uru rubanza, mudutekerezeho natwe muduhe umwanya tuburane tubisoze. Ni nabyo byagarutsweho n'abandi bunganizi b'abandi baregwa muri uru rubanza, bavuga bati ntimutekereze kuri uru rubanza rurimo Rusesa bagina gusa, natwe mudutekerezeho mwibuke kuri izi manza atari zo zonyine turimo, nibikomeza gutyo uru rubanza ruzageza mu mwaka w'2024. Ibyo byanagarutsweho n'abaregera indishyi, abunganira abaregera indishyi bagera kuri 80, baravuga bati natwe mwibuke ko duhari kandi ko tugomba kubona ubutabera bwihuse.
Mu baburana nta wigeze asaba ko izo manza zatandukanywa kugira ngo zitakomeza gutinda.
Hari umwe mwavoka umwe usabye ko yunganira abaregwa babiri, usabye ko izi manza zatandukanywa, akavuga ati nanjye abo nunganira bafite dosiye ndende ku buryo icyo nagaruka nuko dosiye ya Rusesa bagina ari ndende cyane ngo ifite amapaje ageze kuri 200 n'imigereka igeze ku 300. Akavuga ati nimutekereze kuzarangiza ibi bintu byose. Yungamo ko nawe abo yunganira baregwa ibyaha byinshi n'ibya Rusesa bagina, akavuga ati natwe tuzatinda muri uru rubanza byaba byiza izi manza zitandukanye. Ubu rero urukiko rwagiye kwiherera muri aka kanya tuvugana, baraza bafata umwanzuro niba ko ku rubanza rukomeza Rusesa bagina akavuga inziti zize, hanyuma n'ubushinjacyaha bukabasha gusobanura kuri izo nzitizi yatanze z'uburyo avuga ko yashimuzwe akwiye kubanza kurekurwa.
Asumta Kabuyi ku Kimihururaho ukurikirana urubanza rwa Paul Rusesa bagina na bagenzi be, ndagushimye cyane ukomeze uyikurikirane, turageza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha.
Murakoze cyane.
Washington, ijwi rya Amerika.
Abadepite b'umuryango w'ibihugu bigize akarere k'Uburasirazuba EAC batangiye igikorwa cyo gusura abaturage mu bihugu baturukamo. Abadepite baturuka mu Burundi bahereye kuri wa kane mu mujyi wa Bujumbura. Inkuru irambuye Pierre Claver Niyonkuru.
Isekeza ry'iminsi ndwi ryatangujwe n'abashingamateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni ryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza kwara karusho kaboneka barakura nk'uko bishikirizwa n'ubuserukira abashingamateka b'u Burundi. Jean-Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine.
Ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu Gifaransa une douanière. Inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun. Inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe iniyo monetaire. Inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamyi zibonekeza zijanye n'ishyirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkegira kabiri yerekeye isoko rusange.
Ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa na bagenzi we mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, mu Buganda no muri Sudani y'Epfo, ibihugu bigize uwo muryango. Bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukira inzego za Leta, abikorera utwabo, amashyamwe yigenga n'abandi bahinga bafise intererano mu buzima bw'igihugu. bamwe mu bari muri ayo mashyirahamwe yigenga barashima ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza urudandazwa rujabuka imbibe canke abifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeye akarusho naho inzitizi zitabuze. Ico bikoze abo basanga hakiragahaze mu vyerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyirahamwe Foricon F rigwanye ibiturire na kamwana wa mama mu Burundi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nube umuryango uhuza ibihugu ushimbira amahoro n'umutekano y'ibihugu ntihagire uwuva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu byagiye biragaragara ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari igitero cyaye mu ntara cy'ibitoki mu kibira mbere natwe rw'amashyamwe yigenga twagira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atari ko byategerezwa uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi niwicarira ibibazo bimwe bimwe ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu eka bihagarare kuko turabona ko u Rwanda n'Ubuganda ntibahuza urundwa mugatona ko n'umunsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashyamba yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. Umunyamategeko Jamze Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika turunora page atanga karorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahambye bindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda, Ubuganda na Kenya babishitse ko gusa arafise icyizere nahabona ko igiye guciwe kikiri inyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafise gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango. Uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza baritura mugabe kibazo nyamukuru mbega imanza za cyo niyo sentare zirahetse zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafise gushaka. Uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyene kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'umufasha bidashobora gushika ku kintu gifadika. Ikindi naco twarabonye ko ari gihe ibidana twamwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu Burundi cyangwa bisoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahiza bagahatakariza.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe. Uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe Uburundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'2007. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasabye kwinjira. Inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'2022. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi ziri mu nkambi y'agateganyo ya Murungwe zirasaba guhabwa isoko mu nkambi zari zirisanganywe ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iherutse kurifunga. Iyo komisiyo yifuza ko impunzi zikoresha isoko rizihuza n'abaturage b'abakongomani. Iyo nkambi ya Murungwe irimo impunzi zirenga 8,000. Bamwe muri zo baganiriye n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo kuri icyo kibazo cy'isoko.
Dufise iboroke ya 25 uvuye mu iboroke ya 25 uhagana amasaha 5 uvuye gucingero rero kugira imwe isoko batugeneye usubira ugera muhira niburiburi mu masaha 4 y'ijoro abageze umutekano w'abatonzi maze gufata imyo zoro ni mpaka kubitwa inkoni tugasaba yuko rebo duheza gasoko hagufi gatoyi kaburi munsi umuso gere n'amategeko tugashimba muri yasoko nkuru umutaga habona uso tugora kadusora uso akatumpa gasora nugira gusumagana gusoma kirikare nivi twasaba ngaha muri nkambi ya Murongo basanga turemeri yepfo uducho dutomate badusanzaje dusoka gatungura basama duhatu atwani ngaha mu nkambi barabisanzaza ndese inkoni zihugu gupfungwa kuriko kuva mu gasuraje ntuva yuko muri Kongo yatugukije hagati yaho reka bangombwa yuko ngadufasha kabisa aho gasoko ka Murongo kanimugoro kakaboneka
kibazo cy'isoko kwa dufisa kasoko kare 14 ako kasoko kadufasha gose haro nk'abantu bo 24 ako kantu kari hagati na hagati ko kari 14 cyabumva yuko ugabuyemo kabiri kari hagati ariko hasohotse itegeko ryuko ari kugafuta kwababembe bidoga kwera ko kasoko ngo basezeranye yuko atakaso kazigera kaba mu ikambi rero gacura umuntu avuye 24 agacamanuka niyo mu kibembe ni kintu kitoroshye cyane ko kasoko rero twekara tubabaje cyane kuko niho twakura umunyo agasabune utuvuta rero nk'amavuta yijana gatugenda kuyagura mu kibembe kwani tike igenda ku 2024 namwe muri bakishye kazo kitoroshye
murasaba
twicyo dusaba rero nuka ku gasoko bo gasubiza aho hantu kugira ngo abantu twese tworoherwe atamuntu acotse na cyane cyane yuko impunzi muzi uko ahantu hari 8,000 ugashavuga ko atakasoko bogira cyake namwe cyumve kumva na gahohotero byiza dusaba yuko kugaruka aho hantu tukoroherwa
twebwe ikibazo cy'isoko kiratugoye cyane kuvuga uri kuraraba ariyo nka abantu baba mu block ya 24 Ventura kumanuka abagasoko kakaba kari hagati na hagati y'inkambi kuvuga uravye iyo bava nk'abo baba muri 24 Ventura kumanuka kumunye wizana cyangwa amavuta yizana hariya mu kibembe ni bimwe cyane usanga ni yingo biriko biravanisha ni yingo bivanye n'amasaha umudama sekira muhira mu gabo yo gasanga rika atabitora neza bivanye n'iyazahogorira umunyu ama twasaba kwa gasoko bagasubizaho kubera turabona umenga narusenda harimo kasoko hagati none twebwe gutano hari 8,000 gutaga kasoko ko buri hagati mwana
mubona ari iki kibagora cyane kubera mudafite isoko
iki tugora cyane kuvuga nk'umunyu biratugora cyane amavuta biratugora cyane ekanu utuboga sanke ibiharage ibintu bene ivyo
karorero jewe kuva ko bakugariye narafashe akanya ndamanuka kiriya soko yepfo kudandaza kiriya soko yepfo nkagenda nkadandaza mu bisanzwe ugasanga kugeza saa moya canke 12:40 isoko yepfo iracarema rero naca kubera mba nk'akaro mu block ya njemba mu block ya 17 hagera gutaha narabikije nk'akaro narabikije ibintu vyasigaye nari nagiye kudandaza maze kubibitsa buke nasanze babinyivye ivyo onyi vyarambabaje cyane ikindi naco nkuri twebwe abadandaza koje na jenali umuntu sanzwe nitandezo tuntu ngaha anyi kwa kakaso ko akabugaye wasanga kumanuka hari yepfo ntwaye ibintu cyansubira inyuma ndavyikoreye guhera saa moya wasanga ndiko ndashika muhira mu masaha 3 rero ugacu usanga biriko birangirira ingaruka mbi ku bintu mbandiko ndadandaza
rero twebwe ico twosaba nuko aka kaso ko kagaruka kuko abantu benshi tugenda gucingero iyo za mukinja aho bitakarongwe umuntu agasanga avuye gucingero ingero ukagodoka saa 8 ugacushika mu ikambi 12 eskizo 12 umuntu gucamanuka mu kibembe arenganya ayo mabroke wumva angana uko o kugira ashike hepfo y'iboroke ya mbere imva iso kiba yamaze kuremura kuko itarenza 12 remera hanze y'ikambi rero tukosaba yuko ako kansoko kogaruka kugira wa muntu avuye gucingero naburya ko pamu izana irasi yitebye wa muntu yorohegwe afise igihumbi aronkagurira amavuta hafi aronkagurira uduconga hafi udutomato dutore ibintu mwene ibyo rero twosaba kabisa ko botworohereza bakatugirira ibishoboka kakakasoko kakagaruka byihuse
mu gihe abari muhambi ya murungwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bifuza kubona isoko bahahiramo abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bo ntibakigira aho bahinga kuri wa kane abayobozi b'inkambi biriwe barandura ibyo bahinze bakavuga ko bikorwa ku mpamvu z'umutekano bamwe muri zo mpunzi baganiriye na James Jovin
turavye ingaruka yabyo ubukwe twatwikora ku kigoro muri ndibuze twama twikora ku kigoro abona buno bufuma n'ubushyaduye ukuntu babuduhaye ukuntu bungana bikome bitatu n'ibyo bikome bitatu byakugeza kumaze ukwezi kunganiye rero bamaze kugenda uko twe twarabibabye ni ibihano nyine byateganyijwe ku mpunzi icya kabiri egipse turabyumva yuko abateye ari nabi byajemo ibintu byinshi byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami aha ndahaje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ivyo vyose nta kintu na kimwe tukifasha ntitugiye inyuma y'inkambi ngo tugende gukorera ako gafaranka abandi kubera duhava tumeregwa nabi si cyagite yenda tugenda gusenya dusange batadufata inyuma y'inkambi rero twiko turisoza twitahira dusanzwe twa turisoza tutaha mugani benshi no gutatagira iyo tuba tatutagira iyo tugenda mamuri yihe turaba byose ni miruha uko tuzofisha abana bangahe ngaha tutogenda kubarimira hariya twenge turimira ikibara abantu niyo tubarondera ibyo kurya abana bacu ego twari ababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu ni yihe ntanjya tugihari ubu nabuze mu gihari ubu udufashe mwengane ko ngo twaracitse amaboko ngo niturimo tenge dusaba ati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwira ati tahi wanyu ntitukibashaka ubuzima burase kweri bumwe bumwe kwengera nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende kutuma utwe yiyonyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo turashimye mawe byo badufashije byose batugeze umenga baduhatse
kindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha n'indi nayo barigeze kuduhana gaceri icyabaraga kata ningimwe kandi ibyo byo biraba abantu bose ntibirabaje watari ko rupfu rw'umwana wanje nabonye ari je rurabaguza umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kuri maka numva bakwirukanye urabona nko utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko aha nkuwo aha ndahi babi nyambara utuboga ntege nkakaranga naba nikimenya minyara binjya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera kugwego kuko umuntu asigaraje n'ibintu bitagira amavuta none nkubwo bugari baduhereza kubukura kuwa mbere kuzobugeza mpaka buhetse nta tuvuta twatuvuta twahetse wanyunganira nubona kubwiye yahitse ukaguma ubugiko nyene izo zose ni ingaruka mbi jeho nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wose ngaha sumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza bo tukuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba handi hantu badushira ko baba bakotse
numva rero turagowe nayo masoko twahora tuna turondera mu cyane dufaranga dufise turi bu tubuje kugura inyatuboga numva rero turafise ingorane kabisa ike tusaba yuwe ni naza yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuza baratulandagurira utwo tuterwa
ubusanzwe yuwe ni kamba ikunda impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba mu babo dufise ngaha kandi batadushaka nk'uko baze bararandagura ibintu yo nyine UN ikagira icyo ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano nk'ibigegezo biri ngaha ni byinshi
uyu ni umwanya w'ivyaranze uno munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani nibwo Joshua Nkomo wari uyoboye ishyaka ZAPU Zimbabwe African People's Union yemeye kujya muri leta ahuriyemo na Robert Mugabe. Ishyaka rye ryari rifite abadepite 20 bose bakomoka mu gace yavukiyemo Kamata Belleland. Bigitangira Mugabe yemeye ko Joshua Nkomo yaba perezida w'icyubahiro kuko we yari minisitiri w'intebe kandi afite ubu basha busesuye. Nkomo yarabyanze ahubwo ahitamo kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma y'imyaka 2 yirukanwe ku mwanya wa minisitiri hamaze kuboneka ahantu hari hahishwe intwaro zivugwa ko zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi bwa Mugabe. Ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1983 hashize imyaka 3 gusa bemeye gushyiraho leta bahuriyeho abarwanashyaka 600 ba ZAPU barafashwe barafungwa bikorwa n'abari mu ishyaka ZANU rya Robert Mugabe. Nyuma y'iminsi 3 gusa ibyo bibaye Joshua Nkomo yahise ahungira mu Bwongereza ariko ntiyahatinze. Mu kwezi kwa munani uwo mwaka yasubiye muri Zimbabwe ahabwa intebe nk'umudepite mu nteko nshingamategeko.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na Mukubiri ya Baru wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mudukurikira buri munsi kandi muri benshi. Mbibutse ko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi atangira uruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu cya Iraki. Azabonana na Ayatollah Sistani, umutekano uzacungwa n'ababishinzwe bagera ku 100,000. Abakristu uyu munsi arizihiza mutagatifu Olive ba Olive mweshe mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.